ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida buratwibutsa ko dutegerezwa kwitwararika amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo kumwe kumwe n'igice tubahaye urucanco rwo kumwe kumwe n'igice tuzoba tubakingiye ingwara z'agasama rubeol na rudadadzi
Gahimbare
ndabahaye mwaramutse mwebwe mwese mutse amatwira disanganiro kaze makuru avuga kuri no mutaga duhera ku ngingo nkuru zikurikira abanywanyi b'imigambwe urikiye mu nani kopa 2020 ngo badushigikira umukandida w'umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije urongo y'urunani avuga ko badotora urikiye mu nani kopa matora y'abashinga amateka n'abajinama b'amakomine umuyobozi mukuru wigi polisi kigwanya ibiza asaba barundi kutagira ubwoba abwikiza coronavirus kuko ari ndwarikira akaba bibwiye gitega mu nyigisho dariko zihabwa aba polisi bakorera kumbibe hamwe n'abajejwe gukinga ibiza n'isibe Abarundi kandi bahamagarirwa kudategwa ubwoba n'ikiza cy'umugera wa coronavirus nk'uko bishyikirizwa n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe Mukaza kumwumva murano makuru hari imicafu isukwa ku ibarabara rigabura zone Ngagara na zone Cibitoke ni hano mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu bahegereye bakavuga ko haheze hafi amezi ane iyo micafu idakugwa ngaho bakagira amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike ido nido ni mukanya iri akadogo arimo ingabwa ibyuma sangwa ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndase kwa ikaze murano makuru duhera mu gisata cha politike abanywanyi b'imigambwe urikiye mu nani kopa 2020 bahamagariwe gutora umukandida w'umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kiganiro na menyesha makuru kuri uyu wa gatatu Jean de Dieu Mutabazi arongoye gurunani abuga ariko ko abanywanyi b'iyo migambwe bazotora aburikiye muri gurunani mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ateganijwe mu kwezi kwa gatanu tumukurikire
umugwi ujejwe gutegura amatora seni na sentari yubahiriza ubwirizwa shingiro byaremeje abazitoza indwi baserukira imigambwe itandukanye n'abigenga babiri tumaze kwiheza umwidondoro n'icumwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa bya politike baranguye no mu kazi tumaze kwiheza iby'umwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu imigambwe yurikiye mu runani kopa 2020 ariyo Radebu, Piebu, CNDD-FDD, PMP, Florina, PL, PRP, Inkinzo yiteguriye yose hamwe gutora General Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020 kuvyerekeye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 izokwiyamamariza abashizwe imbere niyo migambwe imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 ihamagariye abanywanyi bayo bose abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushizwe ko umukono
mu mugambwe CNDD-FDD ngo wakira neza abarongoye imigambwe bahamagarira abanywanyi babo kudotora umukandida w'uwo mugambwe washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu na Zinete Mutoni ajeje kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD-FDD avuga ko abanyepolitike bariko bafata iyo ngingo ngo bariko bitabira akamo katewe mu ikoraniro kaminuza y'uwo mugambwe akamo ko kwifatanya na wo matora yimirije mu gihugu iruhande y'urunani kopa 2020 indongo didimigambwe FNL na sangwe pader nayo nyene ikaba imaze gusaba abanywanyi bayo kuzohunda Madrid Evariste Ndayishimiye yashyize imbere mu mugambwe CNDD-FDD matora y'umukuru w'igihugu yimirije Amakuru tuyateguriye abandanya mu bijyanye n'amagara y'abantu abapolisi bakorera kumbibe n'abajejwe gukinga ibiza nisibe bariko bahabwa inyigisho mu ntara ya Gitega kukiza cumugera wa coronavirus ningene bo kwigenza mu kazi umuyobozi mukuru w'igipolisi kigwanya ibiza asaba abantu kutagira ubwoba kuko ari ingwarikira Nemako Antane asaba ababonanye nabo batoye iyo ndwara kwihutira kuja kwa muganga ido nido na mugenzi wacu Arthur Kavabush
Izo nyigisho bariko bahabwa n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu riraba by'amagara y'abantu bakaba bazihawe kugira bamenye uko bo kwifata mu kazi kabo ka minsi yose nk'uko Ntemako Antoine arongoye igisata cyo kugwanya ibiza n'isibe abivuga
aba rero twatoye abo no kugira ngo tubigishe ko twasanze aribo bari kumbibe ari bakira abantu bwa mbere kuko hariho rero ayo mangenge kuri bo impunge twabafitiye yuko bashobora kwandura imbere y'abandi kwira bamenye inyifato bo kwifata ngene bofata abo bandi aba batwaye mu aho twabaje kubapimira mafitanije n'abajejwe amagara y'abantu
Ntemako Antoine agasaba abantu kutihebura ngo kuko ari ngwara nk'izindi
none murumva ko ikiza cyamaze kutwinjirana mugabo kandi turemesha abantu ntibihebure twumvise yu ama audio amwame abantu basa nabihebuye tubabwe kuri ni ngwara nk'izindi ntibacike umutima kandi si kuvuga yuko umuntu afashwe acapfa azovugwa ni ngwara n'ubusi we yagwaye ntaci ku mutima
nayo kubayitowe babiri avuga ko bo babaciye mu nzira zitazwi agasaba nabo babonanye bose kwihutira kwa muganga
murumva baratubwiye yo baje bava n'ivyo bamwe mu Rwanda uwundi Dubai aho bashikiye sindamenya neza tariki bashitse ko mugabo n'imbere z'iwacu wanangeneze imeze hari habasho guca mu kinywabi nabo baje baca ahabona wana kwatubwiye yuko ibiringo yuko ingwara ibonekeza mare mwanya asha kumana mwanya akaje ahantu agataha kari kura mu gasi yangwara yifise aho vyahuye nabo baca kwari benshi nivyo bazokurikirana rero uzoba yamenye yuko ati nakabyarahuye naha tukumva ikintu kiraba yoja kwipimisha
abo bariko barigishwa bakaba bakora kumbibe no mu gisata cyo kugwanya ibiza n'isibe bakazokwiga mu migo itatu no mu minsi itatu nyene Arthur Kavabushi Gitega Radio Isanganiro
Arakoze mugenzi wacu Arthur Kavabushi tukivuga ibijanye n'umugera wa coronavirus abarundi kandi bahamagarirwa kudatega ubwoba kubera ikiza cha coronavirus cyashitse mu Burundi nyuma yaho kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butangarije ko hari abantu babiri batowe uwo mugera mu Burundi cegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu asaba ababonanye nabo bantu kwipimisha kugushaka kwabo n'amatohoza ataraba na inzego zijejwe imipaka n'amagara y'abantu adisaba kuri kanura kugira icyo kiza ntikibandanye kwinjira mu gihugu Gastos ndimwo avuga ko bibaye ngombwa leta y'u Burundi idofata ingingo zidasanzwe tumukurikire kuri mikwa mugenzi wacu Eline Bere nibigira
tusaba barundi kubatekanya imitima nibahuke imitima kuko iko kiza tugiye mu gutegwa n'ubwoba co twinjirana ugasanga turihebuye gusumba abarundi bamye ari intwari ico kiza naco tuzaba kugwanya turi kumwe twese cyo gituma rero borema ivyo vyashitse nakaciyemwo ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwaci uko bishoboye kose kugira abo bantu babashire ahantu kandi bomenye ko ni ingwara igihe dukurikije akamo k'ubushikanganje bw'amagara y'abantu iyo ngwara haya ducanukana kuko urumva yuko nabantu baje bava hanze ntituramenya neza uko vyo byagenze mugabo gushikura umunsi ushikanganje bw'amagara y'abantu buracafashe ibintu mu buryo kandi murabona yuko buguma bumenyesha abarundi umwanya wose n'ico bumenya abarundi rero nibareme batekane mugabo ingingo zafashwe n'ubwo bushikanganje ko bozishira mu ngiro kugira ngo twikingire
inzego zo kumbibe zijejwe ico gikorwa kugira ngo zikingire abanyagihugu baba bari mu gihugu muzi hamagara ya gukoresha
bwa mbere duhamagarira inzego z'umutekano eka inzego zikumibe kozo kurikiza ijya mu ngingo yo kugara imbibe hariho abo umengira babaza mugabo ni ngingo ikingira abarundi bose tugasaba yuko iyo ngingo hatogira umuntu numwe naho yo bari mwene wanyu canke muvyeyi wawe nagume hariya kugira ngo akingire abandi nico gituma nivyashitse tuca tubashira ahantu bashobora kuba bagumizaho iminsi 14 babapima rero wabo nimba bashitse ntibashi kira ohanu nibaza yuko hariho inzego zibijejwe tugasaba abarundi ubushikanganje butahenze kugira amatohoza iki niki abarundi nyene bo bagiye hamwe nabo bantu bakoranye nabo bantu canke aho bagendeye ko buca bitwara nyene bo nyene kwa muganga kugira ngo tuzitire tutaronego
uno munsi umunyagihugu ahantari arashora kwitega ko leta y'u Burundi ishora gufata ingingo zidasanzwe byo bita leta d'urgence muri mwe gifaransa
ni turashika kuri ugo rwego kuko hariho umugwe w'abashikiranganje ubijejwe ugendura kurikirana ku munsi ku munsi nivyagera nuko bumenya ko leta ari umuvyeyi w'abarundi bose kandi leta ingingo zose ifata n'ingingo zituma abarundi bashobora kubaho atangorana
isanganiro
Tandatu denga kiminota minungitatu ni tandatu makuru tu wateguri ya lavandanya mabijangi nisuku hali michafu isuku wa kubarabara hali gabula zone gagara na zone chibitoke kukiche kiri kukilaru churu di nyawagere bamwe mu banyagihugu bahegereye bavuga ko haide ikiringo kirenga mezane yo michafu idakugwa aho kandi batanga amafaranga kumiduga ijojo gutwara imichafu bagasaba ababijejwe gukora ibishoboka byose iyo yarara rikugweho kuko bafite amakenga ko bashobora kwandura indwara zitutse ku isuku rike Adrien Ndimurukundo yahishikiye
Ushitse neza na neza kugira ro curuzi nyabagere kigabura zone ngagara na zone cibitoke zo muri komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza ibirundo bibiri by'imicafu ku ruhande rw'hefu no haruguru gwibarabara rya kanyoni riri muri zone ngagara bamwe mu banyagihugu baba muri ako gace bakidoka ko batanga amahera ariko hakaba haheze kiringo cy'ameza ne imiduga yatwari yo micafu itakiyitwara bagatinya ko bashobora kwandura ingwara zifatiye kwisukurike
iyi micafu imaze amezi 4 nta modoka tukironka zo kuza kutwara ubucafu abana bacanga iruhande yajyo batora y'udukopo turiyo tuzosanga bagwaye ikorera n'amacinya n'izindi ngwara zivawe kwisukurike nitureka kuriha ajya amahera 2500 ariko iyarara ntibaza kuritora
imaze nk'amezi yane ababiyora bikura mu mpangu z'abantu bakaza kubita kunya bagera aha abana bacha bashobye kugira impanduka mbizo kugwara amakorera amacinya
Abo banyagihugu bagasaba leta ko yokora ibishoboka byose kugira iyo micafu ikugweho.
Kwe dusaba yuko ubucafu boza bakadukurira ngaho kugira ngo tugire amagara meza n'abana bacu bagire amagara meza. Icyo twosaba leta nuko yotanga uburyo kwizo modoka kugira ngo izo modoka zisubire gukora.
Basaba ko leta yokuraba ingene yozana nk'imuduga ukazura bipakira ubitwara.
Ibyo birundo by'imicafu bikaba byaragize ibidunduraho birunze ugereranije biri hagati y'imeto rimwe na zibiri.
Azoya ndi murukundo urakenuye kuri yo nkuru tukaba twarondeye urongo idone ngagara tukaba twacuye ku murongo kugira agire ico ashigiza ariko tukaba tubandanya ku murondera tugaruke ku makuru avugwa muri politike ugaruka ruri mu migambwe n'urutari mu migambwe rusabwa guhangana nakabi gaturutse kubakoresha mu bya politike munyamabanga nshingwa bikogwa mwishiramwe ko pa Burundi yabivuze kuri uyu wa kabiri mu gihe hatunganywa inyigisho z'imisi ne ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro kugaruka rw'amakomine Gisozi Rusaka kubijanye no guhana amakuru bidaciye mu ngimba abajeje intwaro muri iyo ntara bakavuga ko ari mu ntumbero bakavuga ko umubano hagati y'ugaruka mu butandukane bwabo ari mwiza kugeza ubu Laurent Ndikuriyo
Mugiye hugurwa kuri uyu wa kabiri izo nyigisho kugwaruka rw'amakomine ya Gisozi na Rusaka mu ntara ya Mwaro umunyamabanga nshingwa bikogwa mu ishyirahamwe Copa Burundi Sylvain Sengiyumva yamenyesheje ko izo nyigisho ziri mu mugambi wa leta ibikishije mu bujikiranganje bubiri aribwo ubujikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'ubushikiranganje bujejwe ugwaruka kubwiwe ngo muri kahise byaragaragaraye ko ugwaruka rukoreshwa mu bya politike hanyuma rukaba rigo rugaruka girigwa ingaruka mbi ahanura ugo gwaruka kuba inkingi z'ubuntu kugira babishike ko ngo ugwaruka rutegerezwa kubungabunga amahoro kuyaharanira no kuyubaka ngo ugwaruka rutegerezwa kumenya uko birinda ibihuha ugutatura amatati bidaciye mu ngimba hamwe no gukoresha imvugo idakomeretsa ugo gwaruka rw'amakomine ya Gisozi na Rusaka muri intara Mwaro rumenyesha ko rukwiye kwima amatwi ababasuka bagomba kubajana mu bya politike canke kubacanishamwo kunyungu zabo manuzo mukuru wa matari w'intara ya Mwaro Leon Squizera avuga ko kugeza ubu umubano hagati y'ugwaruka rudasanga ivyimviro ari mwiza ariko ngo abajeje intwaro bategezwe kuguma hafi ugwaruka muri ibihe by'amatora kugira ntirukoreshwe mu bya politike imwaro Laurent Kuri hagisanganiro
Laurent Kuri urakenuye mu makuru ya politike nyene n'ama nshingamateka yuguruye ibikogwa byayo bisanzwe by'ukwezi kwa kane Munteguro z'amategeko 11 dido kwigwa harimo ijanye n'amafaranga leta idokoresha mu mwaka wa 2020 rushira 2021 hamwe n'integuro yitegeko igenga amasezerano hagati y'ibihugu bya Afrika Caraïbes na Pacifique accord de Cotonou n'ijambo giwe ryo kuri uyu wa gatatu urongoye inama nshingamateka Pascal Nyabenda yamagariye abanyamigambwe kwihanganiranira mu bya politike muri iki gihe umugwi w'igihugu uri utegura uriko utegura amatora muri iki gihe umugwi w'igihugu utegura amatora seni vugunde meshi imvugo isuzugura amabi yashikiye abandi bantu ni imvugo ijaka gufuta canke gufata menegwe amabi yashikiye uwundi mugwi w'abantu iyo mvugo kandi ngo iba muntumbero yo gufata kahise kabi kashikiye abandi nyase iyo mvugo kandi ngo iba muntumbero yo gufuta kahise kabi kashikiye abandi nyase niyo ndima muza bikogwa munani gomashira hamwe yugaruka sepaji avuga ko imwe mu ngaruka zizo mvugo ari uko dishobora gutuma haba ihorihori ryubisha mu kibano oba niyo nkuru
Imvugo isuzugura amabi yashikiye abandi ni imvugo ibishaka guhakana amabi yakorewe abandi kandi haba hari ivyemezo bigaragaza ivyabaye vyaba ibitanzwe n'abahuye nayo mabi canke abazi kahise iyo mvugo ngo iba inyegeje inyuma yayo inyunguru naka nkuko bisigurwa na Inyasi niyo nzima umuhuza bikogwa mu runani rw'amashirahamwe y'urwaruka CPAJ
iyo mvugo rero ukunda gusanga yinyegeje inyuma y'inyungu z'amacakubiri za politike z'amadini canke izindi nyungu zitandukanye ku isi hirya no hino hariho uburorero bwinshi ahanotanga akarorero k'amahujya bwoko amaze kwemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aho usanga hariho abatayabona kumwe biruka basanga bashaka no kuyahakana aha iwacu naho mu Burundi notanga akarorero k'abatabona kumwe amabi atandukanye igihugu cyagiye kiracamwe ugasanga bamwe bayavuga ku canke abandi bayavuga kuriya akandi karorero notanga n'abatabona kumwe amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme mu gihe tuzi kandi twumva ayo mabi ko badushikiriza ari ibinyamakuru akacanke bakora mu ico gisata bamwe babishikiriza ku muziki ko ayo mabi abaho mugabe ugasanga hariho abataya agaciro canke bayafata ukundi canke bakayasuzugura
Izo mvugo ngo ziratera ingaruka mbi nyinshi muri zo hakaba harimo izingo zingo ry'amabi n'ubunyene bigasigurwa na Inyase niyo nzima
zishobora kuba ingaruka mbi cyane na cyane cyane kubakorewe ayo mabi canke kubacitse ku icumu kuko imvugo isuzugura amabi yakorewe abandi novuga nti nukwica ubugira kabiri kuko byashikiye eka mbere n'ababakomokako nukwima kandi uburenganzira bwo kwibuka kuko ukwibuka ku muntu yakorewe amabi ni ikintu gikomeye cyane ivyo rero iyo bibandanije tera gushira muri abo bantu bashikiwe nayo mabi agatima kihorihori agatima kukwihora ugasanga rero ivyabaye ubwa mbere birasubiriye kugaruka
uwo muje bikorwa mu runani CPAJ havuga ko mu gihe izo mvugo zibonekeje hoza haratunganywa inyigisho ku bantu bose baba bakoresha izo mvugo kugira ntibabandanye bakomeretsa abacitse ku icumu
Buracha bugacana yandi
Ubyo bwo kurangura umugambi bugizwe n'ibintu byose byankenegwa mu kurondera gushika kwihangiro umuntu abaya yishinze bivugwa na Rotora Papien jejwe gutunganya nyigisho mu kigo c'ubushakashatsi no gukarisha ubwenge CRP kudiganya nimwe mu ntambuko zo kwegeranya uburyo nkuko bivugwa n'uwo muhinga w'ico kigo idonido na bucana y'indindiro na mugenzi wacu Armel Mutore
Amafaranga ni kimwe mu bigize uburyo bwo kurangura umugambi. Papier Hotora ajejwe gutunganya inyigisho mu kigo cy'ubushakashatsi no gukarisha ubwenge CEREP, akaba n'umwigisha mu bijanye no gutunganya imigambi, asigura ko kenshi hari gutahura nabi ijambo uburyo, aho benshi bihutira kubona amafaranga gusa.
Akenshi iyo abantu bari kubarondera gushira imigambi, gutunganya imigambi cyangwa babushizeho, iyo babuga uburyo benshi ko tubizi bibira ku buryo ari amafaranga. Mugabo ya rero uburyo sa amafaranga gusa, amafaranga ni kimwe kandi burya atari cyo gifize kibanza ca mbere. Uburyo ni ibintu byose umuntu abakeneye kugira ngo arangure umugambi wiwe. Uburyo bwa mbere burya bukomeye cyane ni nye n'umugambi ubwiwe. Arafise ubwenge, arafise amaboko, ashira mu ngiro ibyiyumviro byiwe, ibindi bisigaye byose biza bimwunganira. Ega amafaranga nayo nyene uyafise utegezwa kuba ufise icyo kuyakoresha, kuba uzi n'ukuntu uyakoresha, ubukeneye inzu zo koreramo, ubukeneye intebe wicara ko kurondera uburyo, nibyo byose ubugiye kurondera, n'ubugiye kurondera amafaranga gusa.
Kuziganya no kwegeranya ifashanyo ni hamwe mu hashobora gukomoka uburyo bwo kurangura umugambi nk'uko bivugwa n'uwo muhinga wo mu kigo CEREP.
Ushobora kubukoresha amafaranga yawe ku waziganije, warakoze ahantu uraziganya, uzi neza aho ugiye kuzogira umugambi, ibyo wamaze kubitegura, amafaranga wakoresheje kura bitegura, ariko usanga guheranye kwaguti none ndakeneye ibindi, none ivyo bindi ndabikura. Gucurondera rero hirya no hino abo gufasha canke bakabigutiza canke bakabigukopa, ukamubwira uti jewe nzobishura, canke ushaka yuko mufashanya nabo baze bazane uwo mutahe wabo uri ico gikorwa kagenda kabarondera. Aho rero aba ari nivyi wawe umuntu kwabira ngo bazane ibyabo mushire hamwe.
Iyo umuntu asaba imfashanyo mu irango rwa ry'umugambi usaba uburyo bwinshi, umuhinga mu bijanye n'imigambi Papier Hotora avuga ko ari ngombwa kubahiriza amasezerano uwahawe uburyo agirana n'uwabutanze.
Hari gihe rero urondera uburyo watse ahandi kuko ubukeneye biruti ubu unkeneye uburyo bwinshi. Iyo rero ugiye kurondera hanze hariho ibintu byinshi uwemeye kubuguha agusaba, nawe utegerezwa kwemera kuko muragirana amasezerano. Aho rero nabisaba yuko na wewe uraba umuntu nyene ashobora kukwizera, na wewe wizeye akaguha ubwo buryo, ugenda kumurondera uzi neza icurondera, ugacurondera umuntu ashobora kwemera kubigufashamo canke kubiguha.
Ingene uburyo bwegeranijwe bukoreshwa, intambamyi zishobora kwibonekeza n'ingene zotorega umuti, ni muri bucana yandi y'indero n'inyigisho izokurikira.
Arakoze mgenzi wacu amaele mutore hamwe n'umutumire bari kumwe akaba ari kuri no bucana yandi ndero cyose dora kana makuru rekaje imwe mwese mwari myatiza biri mugira umutaga mwiza.